Mwana nyakumbi za radio SBD America. Radio SBD America samira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose kubiriwe inshuti zacu ikaze mu makuru yo kuno mugoroba muri kumwe na Fidel Nyonga. Mu Rwanda umukuru w'igihugu Paul Kagame uno munsi kwa mbere yambitse amapete ya Sulieutenant na abasirikare bagera ku majanibi barangije izigwa bya gisirikare.
Ushoboze rero twubaka muri mwe mufite izindi mpamvu nyinshi na kongeraho kubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imimo itandukanye mu gisagara cya Uvira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bafunzwe n'igisirikare cya Kongo kubera baba muri icyo gisagara mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Abasirikare bari ku butegetsi muri Chad bashyizeho umushikiranganji wa mbere mushasha. Israel yatangaje ko yiteguriye kwishyura ikoresheje ingufu za gisirikare hamwe mu guha Hamas uwo bandanye ibikorwa byabo by'agatsomborosa. Idonido yamakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare bari ku butegetsi muri Chad bashyizeho umushikiranganji wa mbere mushasha. Thomas Kamilinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Minisitiri w'intebe mushya wa Chad ni umusivile yitwa Albert Pahimi Padake. Afite imyaka 54 y'amavuko. Ni umukuru w'ishyaka rya politiki ryitwa Rassemblement des Nationalistes et Démocrates Chadiens, Le Réveil. Yabaye minisitiri w'intebe n'ubundi kuva mu kwezi kwa kabiri 2016 kugera mu kwa gatanu 2018. Albert Pahimi Padake yari kandida mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kane. Yaje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 10% inyuma ya nyakwigendera President Idriss Deby wari wayatsinze n'amajwi 79%. Idriss Deby amaze icyumweru yiciwe ku rugamba n'inyeshyamba z'umutwe witwa Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Yari yarakuyeho umwanya wa minisitiri w'intebe mu 2018. None umuhungu we General Mahamat Idriss Deby w'imyaka 37 y'amavuko wamusimbuye awushubijeho kandi awushyiramo uwa nyuma wari uwurimo icyo gihe ariwe uyu Albert Pahimi Padake. Mahamad Idriss Deby n'inteko ya gisirikare bafatanyije ubutegetsi bavuga ko inzibacyuho izamara umwaka umwe n'igice ariko ko bashobora kuyongerera igihe nk'icyo inshuro imwe. Albert Pahimi Padake ntaramenyekanisha igihe azatangariza guverinoma ye y'inzibacyuho.
Tugushimiye Thomas kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri Chad ubucuruzi hagati y'icyo gihugu na Cameroon bwarahagaze inyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Eje ni mukankusura abandanye inkuru.
Ubuhahirane hagati ya Cameroon n'umuturanyi wayo Chad, igihugu kidakora ku nyanja, burarebeshwa amaso gusa kubera ko Chad yanze kureka amakamyo amagana yikoreye ibintu bikenewe ngo bigere mu murwa mukuru wayo. Abategetsi mu gisirikare cya Chad bafunze imipaka mu cyumweru gishize nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby wari umaze igihe kirekire ku butegetsi kubera gutinya ibitero by'abarwanya ubutegetsi bafite intwaro. Amakamyo amagana harimo ibicuruzwa byagombaga kujya Injamena ahagaze mu mujyi wa Kuseri ku mupaka w'amajyaruguru ya Kameruni aho ihana imbibi na Chad. Undi murongo muremure w'amakamyo utegerereje ku rundi ruhande rw'umupaka wa Chad. Imodoka nke zivuga ko zibasha gutambuka n'izitwaye imfashanyo y'ubutabazi n'ibikoresho by'ibitaro. Izo nizo zonyine zihabwa uruhushya rwo kwinjira Injamena n'abashinzwe umutekano ba Chad bari ku mupaka. Minisitiri wa Transport wa Cameroon yavuze ko amakamyo byibura 700 yagombaga kujya mu murwa mukuru wa Chad yasabwe kuba asuritse ingendo zayo. Nana Seyine ujya mu muceri Injamena awukuye mu mujyi wo ku cyambu wa Douala muri Cameroon avuga ko hagiye gushira hafi cy'umweru urujya n'uruza rwarahagaze hagati y'umujyi wa Kuseri na Njamena.
Urakoze Eugenie. Abagwanyi bateye ikigo cya gisirikare mu buraruko bushirutse ku bwa Nigeria bica abasirikare barenga 30 imbere y'uko basubira inyuma igihe bariko baraswa n'indege. Eugenie Mukankusa arabandanya inkuru.
Bikekwa ko abagabye icyo gitero arabo mu mutwa wa leta ya Kiisilamu ukorera mu karere. Bateye ikigo cya gisirikare cyo mu mujyi wa Minok muri leta ya Borno iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu hari mu masaha nyuma ya saa sita ejo ku cyumweru. umutekano muke mu mpande zose za Nigeria hoguyemo abasirikare batari bake hamwe n'abasivili muri uyu mwaka ukwezi kumwe gusa nyuma yuko abasirikare bagera muri 30 biciwe mu bitero bine by'abarwanyi ba Kiyisilamu mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Umusirikare yavuze ko abandi basirikare bishwe abarwanyi bavumbukiyeho ubwo bari boherejwe gutabara bagenzi babo. Umujyi wa Minok uri mu birometero 55 uvuye Maiduguri ariwo murwa mukuru wa leta ya Borno. Hashize imyaka irenga 10 inyeshyamba za Kiyisilamu zibasiye amajyaruguru uburasirazuba bwa Nigeria zishe abantu barenga 30,000 kandi zakuye mu byabo byibura miliyoni 2.
Urakoze kandi Eugene. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken yarungikiye Tanzania ubutumwa bwo kuyikeza ku munsi wo kwibuka imyaka 57 irangiye Tanzania ivutse. Ibindi na Thomas Kamirindi.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Blinken yanditse ati mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo, ndashima abaturage ba Tanzania kuri iyi sabukuru. Uyu munsi w'ibirori ni ikimenyetso cy'ibyo dushobora kugeraho iyo dukoreye hamwe. Nifurije abaturage ba Tanzania amahoro, ishya n'ihirwe n'ubuzima buzira umuze. Repubulika ya Tanzania yunze ubumwe yavutse ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kane 1964. Ibihugu bya Tanzania na Zanzibar bimaze kwishyira hamwe. Tanganyika yari yarabonye ubwigenge mu 1961, naho Zanzibar yari yarabubonye mu 1963. Uyu munsi w'isabukuru yivuka rya Tanzania witwa Tanzania Union Day utandukanye n'umunsi w'ubwigenge bwa Tanzania, Tanzania Independence Day, wo wizihizwa ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Yomba ariko ni iminsi y'ikiruhuko muri Tanzania.
Israel yatangaje ko yiteguye kwishyura ikoresheje ingufu za gisirikare hamwe umuguye amaso bobandanye ibikorwa byawo by'agasomborotso. Mugenzi wacu Timishimwe araduha ibindi.
Igitangazamakuru cyo muri Israel kitwa Wala gikorera kuri interineti cyanditse uyu munsi ko Israel yohereje ubutumwa bwo kuburira umutwe wa Hamas ukomeje kugaba ibitero kuri Israel. Iki kinyamakuru cyavuze ko Israel yatangaje ko iza kwihimura nihagira ibindi bisasu byoherezwa ku baturage bayo uyu munsi nimugoroba. Ubu butumwa Israel yoherereje abayobozi bakuru ba Hamas n'abayobozi bo muri Palestina iramara yabucishije kuri Tor Wentland, umuhuzabikorwa w'umugambi w'amahoro w'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwo hagati. Abategetsi ba Israel babwiye iyo ntumwa Wentland ko nyuma yo gufunga akarere k'uburobyi ku nkombe za Gaza kubera ibisasu bya roketi byarashwe na Hamas ubugira gatatu, ubu Israel yiteguye gusubiza ku kindi gitero icyo ari cyo cyose kandi ko ingaruka ziza kuba mbi cyane. Abadiplomate b'abanyaburayi batatangajwe amazina bavuze ko uyu munsi Wentland yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba Israel bareba uko hakwirindwa intambara muri Gaza. Teganijwe kandi ko Bwana Wentland akorera urugendo i Cairo mu Misiri, aho agomba guhura n'abashinzwe iby'ubutasi baho kugira ngo bungurane ibitekerezo ku kibazo cy'ibi bitero.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.wezitatu.com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara cya Uvira bapfunzwe n'igisirikare cya Kongo kubera baba muri icyo gisagara mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri imwe mu mihanda ya Uvira ndetse no mu isoko rya Maendeleo wahuragana military police ishoreye bamwe mu Barundi biganjemo abatwara amakinga na za moto ikajya kubafungira kuri biro y'abashinzwe iperereza muri Uvira. Bamwe muri abo Barundi twahuriye hanze ya biro y'abashinzwe binjira n'abasohoka muri Uvira batangarije ijwi rya Amerika ko batewe agahinda n'uburyo bagenzi babo bafunzwe kubera bafite ibyangombwa byatakaje igihe.
Twafite mu gitondo duhagaze ahantu turindiriye amapike tubatubona umwe baramufasha uzana dokima arabahate pejere yiwe abahate pejere yiwe bararaba bugaracaye bamujana nijyo chimaduwa zindi. None kwa mujanyi nijyo chimaduwa zindi. Kani geje makaruri aduwa hirusha kucha kuri kontie, kwa chukuri kontie ere. Tukabaturi ingaba kawata ngukudufunga kutu na maduwa chima. Iko tatu kwa koze niri.
Ukunu za jenze jengi ya ni motoku chaka. Tuhanye n'abadari ite amakinga abamutari n'amakasike abamutari nta mamuto bafashe manaki kira umurundi wese bahuye ni gufata aha mu maendereyo abapeme igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare abapeme ngaha mu maendereyo nuko umudari cyadatse asikanye umuziko bacha barekipira bakajana kuri birodi
umutari y'urukiri mukiriya nuko
bacha bafata bakajana kuri birodi igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare
aba barundi bakorera imirimo yawo muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 n'umujyi wa Gatumba mbasa guserukira Burundi muri Kongo guhagurukira ibibazo byabo kuko bicara bafungwa
ambassadori wacu kumusabya guserukire ibi bina iyi programme mushikiye hamadushikire imbere adushikire no mu Burundi adushikire kwa president kuri president wa Burundi na president wa Kongo ibintu biriko biradushikira ngaha babemeye abantu muri santara barundi nuko mutubate niki kiki aha bariko barafata mu Burundi wari wewe cyitwa gice dusaba nuko twe ibi bintu biriko biradushikira byo shikimbere bgashikira abantu bakuru ambassadori akabimenya ngaha ubira nta buserukire ambasaderi kinshaka ntumusangaye umuntu wese ari kwitsindima arazi yuko kontinima iriho kandi nta muya yugo numwe ari muri cyo cyaranje agifite dokumenti zikwiye turatangaza ni hora ngai bubira serikali yaho bagali ibintu uyu munsi ejo bajya mwira baradufata jeje mari iki nama samidi yaheze tudasigandi kishanga bari andikishije tugandi kishije tutani kije wese ni mugasho gatsi batabye ambasade wacu yicenga okishaza atugugire niba ari ugutahadi tayi kwanza abagore mu Burundi abana mu Burundi tubaze umwaka n'amezi kwicenga abagore bacanze bari kandi bagabo abandi bangi barahukanye
Nyuzima Ile de France akorera imirimo y'umotari muri Uvira atangazwa n'uburyo bafungwa kandi baheruka kwibaruza kuri biro abashinzwe binjira n'abasohoka
baradukoranije inama batubwira ati bose petere zabaye supire muje muri DGM tubahe tubandike tubahe indi dokima ku buryo hamwe baje kugira umusako mwerekana aho dokima ka DGM amati ati bacha barika aka dokima kira murundi wese areka kagorwe mu bitatu nakajeto gatoye nakano gusakwandikira ko nakano gusakwandikira ko jeme ni numero gusa kira muntu atakagura ibyo bitatu ikito bagere nuko bari kwara dufata kandi aho gadokima turagafite sepetere turayifite kanga muntu turayifite
umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Serge Tadeo Karako avuga yuko bafashe mu Burundi mu rwego rwo kureba aba muri uyu mujyi mu buryo bunyurajwe n'amategeko kuko bamwe mu baturage bo muri Uvira bashinja Abarundi kuba nabo bafatirwa mu bagizi ba nabi bagenda babiba kuva Uburundi bwafungiye imipaka yabwo kubera virusi ya corona abenshi mu Burundi bakorera Uvira babuze uburyo basubira i Burundi gufata ibindi byangombwa Vedaste ngabwo ku bwa radio y'u Amerika Uvira mu ntara kivuye epfo
tugushimire Vedaste
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bishwe y'u Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve muri Kongo tuze mu Burundi aho abanyororo barenga 970 barimwo abagore 23 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu bapfunguwe kuri wa mbere mu bibohero rikuru rya Mpimba ibujumbura Perezida Evariste Ndayishimiye yari muri ivyo birori ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Karakamwe mwe ntangere mu bibohero rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura ahabari bahafungiwe majana 972 batashe muzabo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yari yishikiye ku mpimba mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yafashe igenekezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu no mwaka. Yamenyesheje ko iyo ngingo itashe otija mu ngiro kubera ibikorwa byo mu babohero amwamwe byari bitonganijwe nabi, maze bituma igikorwa kitoroha gushyira mu ngiro buno nyene. President Evariste Ndayishimiye yatekereye impanuro abo bari kuwe.
Mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu, mubahe icyizere mubereke yuko ubu ari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere. Mushikeyo ntimusubire mu cyaha, ahubwo muba ari mwe muhanura abariko biyumvira kujya mu byaha, muhabwire muti ntiharyoshye. Namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe se nzosubirayo. Mubakarorero mu bikorwa iyo mushitse ubwo twe twimpene kumva kokeje mwebwe mwarabyumvise. Icyo gituma ngo bakarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi.
Perezida Ndayishimiye yasabye abasigaye ku mitumba kwakirana ugwezi abo bavukanyi babo batashe.
Rero abenegihugu ndabasabye bashike babashyira mu makoperative, babashyire ku kivi, babane babaremeshe, babwire bati turabagenze aho mu mituma muzoshikamwo. Saba abenegihugu baze bace bavuga bati wa mujama wacu yaje, bagira umunsi mukuru, ntibavuge ngo wa wundi ngo yagira ibi n'ibi n'ibi ngo yaje. Oya, harya ababakomerekeje namwe, kuko namwe byarabakomerekeje. Ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje, reka ahubwo tumwakire. Mbere n'agahene bashaka bakabaki babazimana.
Umwe muri abo bari kuwe arashima kigoro ko mukuru w'igihugu amenyesha ko bagiye kuzokwitwara neza mu kibano, akizera ko abazohasanga bazobakira neza.
Rero ni ukuri umunsi ndanezerewe cyane kubona inyuma y'imyaka itanu n'amezi ane n'iminsi cumi n'umunani nshoboye gusubira kurekurwa, nkasubira kwidegembya imyaka yose nari ndayimaze n'ayo mezi ndetse n'iyo minsi ndi ngaha mu ibohero. Rero ndagomba ko umuntu wese, umurundi wese ahari yiyubare, yirinde ko igihano kirababaza. Umunyororo urababaza n'ahantu hababaje bose utarahaza, sinifuza ko yohaza. Ntabwo tuhavuye, sinifuza ko twugaruka, ahubwo tugende tuba amajwi tubwira abantu ibyo bintu babyiyubaremo, yirinde kuko byo twagize tubanyabyaha kwari twagize ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye. Ariko ndabinginze kugira ngo bazatwakire, batukurikiranire hafi, batwentegere muri sosiyete kugira ngo dushishikare natwe kuraba aho Burundi bugeze, dushobore kuba muri Imana mu ijuru heza.
Muri abo bari kuwe harimwo abari bafunzwe bagirizwa imyiyerekano yo kuwa 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015, imyaka itandatu ikaba irumanye kuri uno wa mbere. Yohani Minana arongoye urunani Senaret rutavuga rumwe na leta arashima icyo gikorwa cyo kurekura abari bafunzwe. Asaba ariko ko umukuru w'igihugu yoyekura n'abandi mu ibohero, hagasigara abantu baruhebwa gusa.
Bari bakwiye kurekura abo bantu bose babagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko byari bya politiki. Hakaba rero hakimwe abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe, ariko bakaba bagumyemo harimo akarenganyo. Byoba byiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yashatse bakaba barakigwanije, abo bose barakwiwe kurekurwa.
Muri ibyo birori byo kurekura abafunzwe, umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yamenyesheje ko hagiye gufungurwa abakenyezi benshi mu minsi mike n'atatanze isango ritomoye. Ati abakenyezi bose bibungenze n'abafise abana mu mabohero atandukanye Burundi bagiye kurekurwa. Icyo gikorwa cyo gufungura abanyororo baronse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cyatanguriye mu ibohero rya Mpimba, cyabaye no mu ibohero rya Muyinga, abashikira na 200 barekuwe harimwo abagabije na n'indwi n'abagore 13, kikaba kigiye kubandaniriza mu yandi mabahero y'u Burundi nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane Nibizi yamenyesheje ko bizofasha cyane kugabanya ubwinshi bw'abarangwa mu mabahero y'u Burundi yarimwo abantu barenga 10,000 kandi yubakiwe abatarenga 4,000. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM mu mirongo 88 n'ibice chenda.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yambitse amapete abasirikare bagera ku majana 7 barangije amashure makuru ya gisirikare. Ibirori byabereye mu kigo cya gisirikare cy'Igako mu karere ka Bugesera. Mugenzi wacu Asumtakabo yaduteguriye inkuru y'Idonido.
Abanyeshuri bose barangije muri iryo shuri ry'Igako ni 721, barimo abakobwa 74 n'abahungu 347. Ni amasomo yaramaze igihe kiri hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 4 bitewe n'ibyo umunyeshuri yakurikiye. Mu banyeshuri bose bambitswe ipeti rya suryetona, harimo abagera kuri 209 bize amasomo ya gisirikare babifatanije n'andi masomo ya kaminuza. Icyiciro cya kabiri kirimo abanyeshuri 506 bize umwaka umwe amasomo ya gisirikare gusa. Aha hakabonekamo abari basanzwe ari abasirikare bato ndetse n'abari abasivile barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza bongererwaho amasomo ya gisirikare. Icyiciro cya nyuma ni cy'abanyeshuri 6 bakurikiranye amasomo yabo bari mu bihugu byo hanze, Ububiligi, Kenya na Sierra. Mu muhango wo kwambika abo basirikare ipeti rya suryetona mu ngabo z'u Rwanda, Perezida Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, yavuze ko kuba u Rwanda rukomeje kubaka ubushobozi bw'ingabo zarwo biri mu nyungu z'abaturage.
Ubushobozi rero twubaka muri mwe bufite izindi mpamvu nyinshi nakongeraho. Twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we, ndavuga handi, ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi. Twifuza umubano mwiza, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke, duhereye ku baturanyi ari Amajyepfo, ari Uburasirazuba, Uburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru.
Umukuru w'igihugu yumvikanishije ko kubaka ubushobozi bw'ingabo z'igihugu bifasha mu gukumira abahungabanya umutekano.
Cyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose, ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha. Ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa tugirira nabi, oya, ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya. Uwashaka guhungabanya umutekano wacu, ubusugire bw'igihugu cyacu, byamuhenda, byamusaba ikiguzi atari yatekereje.
Abanyeshuri bashoje amasomo yabo, bamwe bari bamaze imyaka igera kuri 4, ibyishimo byari byabarenze.
Ndishimye cyane kubera ko mbashije gutangira bimwe mu byo niyemeje, guhereza ubuzima bwanjye n'imbaraga zanjye ngakorera igihugu cyanjye. Ni inzozi nagize kera nkiri mutoya, najyaga mbona igisirikare ari cyiza nkabona abasirikare nkabikunda, ariko nyuma nza kubona ibanga ry'uko icyo wakora cyose udakorera igihugu cyawe cyangwa se impano waha igihugu cyawe no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ukorere igihugu cyawe. Bityo mfata umwanzuro ndaza ndabikora, bimwe abakobwa bumvaga ko bidashoboka.
Nubwo ari mu gihe cya COVID-19 uyu muhango witabiriwe n'abatari bake barimo abayobozi bakuru b'igihugu batandukanye ndetse n'ababyeyi b'abasirikare bashoje amasomo. Abandi Banyarwanda bakurikiranye uyu muhango kuri radio na televiziyo by'igihugu. Ababyeyi babashije guherekeza abana babo bagaragaje ibyishimo.
Ndanezerewe cyane kuba ageze aha ngaha, inkotanyi hari aho zantabaye mu bikomeye, kuba none rero nanjye biranejeje kuba afite umwana nanjye uzarengera abandi nyuma, kubaka amaboko akarengera Abanyarwanda, abana b'Abanyarwanda.
Ishuri rya gisirikare rya Gako ryatangiye gutanga amasomo mu mwaka w'igihumbi 1999 ryigisha ubumenyi, imikorere, indangagaciro n'imyifatire by'umwuga wa gisirikare. Muri 2015 ryagiranye ubufatanye na Kaminuza y'u Rwanda bwo gutanga amasomo 3 y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ariyo ubumenyamuntu, ubuvuzi ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu. Asumtakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asunta kuri iyo nkuru.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
risanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Zimwe mu mvuzi z'abarundi zambuye mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania zemeza ko ikibazo cy'umutekano kitaratorega umuti ahubwo kibandanya kubangamira impunzi zahungiyeyo. Ivyo babyemeje mu nama hagati y'impunzi n'abarongozi babo yabaye kuri uyu w'Imana urangiye. James Jovin umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika yaduteguriye inkuru ikurikira.
Twebwe tugiye no kwitubura ku gipolisi ari ingorane dufise batubwira yuko tutari sirikare ya Tanzania.
Ikibazo cy'umutekano muke n'inyuruzwa ry'abantu ni kimwe mu bibazo bikomeye kandi bitarafatirwa umuti mu nkambi ya Mutenderi. Ubw'icyo kibazo impunzi zibayeho mu bwoba ntangere. Iyo babonye imodoka y'igipolisi amakenga ba menshi yuko yoba ije gutora abantu bigacya bituma imvururu zivyuka hama bakazibira ibarabara. Mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe aramaze kunyuruzwa abantu barenga 10 bakekwa ko ari bamwe mu bahungabanya umutekano mu nkambi. Kubw'icyo kibazo kuri uyu wa Mungu abarongozi b'inkambi ya Mutenderi bahamagaje inama hagati yabo n'izo mpunzi mu ntumbero yo kumviriza ibibazo n'ibyiyumviro zo mpunzi zifise ikibazo cy'umutekano uriko urahungabana.
Abatanga umutekano ni igipolisi kandi babemera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntituzi igiro ry'umuntu none iyo twahunguka nk'umuntu umwe yazimiye kifama mtuwa mbako ya puru yeo changari yeo tuwa sabi ya masira hamwe atukiriki ya nilijo vino mtuwa umu lize mtuwa mkote
hajee mkabo wanja li mwoba atuwae kinji langa hamu hambi hanu musi munga la famino hambi ngwala jenuku hanzu bachangu wajena handi kichelo chawa polisi bambayi mutu tiki polisi ni modoka iki polisi baga chawaza watu kukuruta mjo na ana ima zimisi ngwai aliko umu polisi mwe alatu keti gari ya batu wa yachenga sana hanu musi munga alikela watu
aba bantu bakuwe mu ikambi uyu munsi tubashyira mu gitigiri cy'abapfuye mbega ko bakurwa ku makadi mbega n'aba bapfuye bazohava bakurwe ku makadi tutabonye n'imva zabo
muri iyo nama abapolisi baje bambaye impunzi zisanzwe kugira ntibamenyekane kubera abamenya yuko impunzi zohava zibyura imvururu ubwishavu n'akantu
twaya tubona abajejwe umutekano bicaye kuri izi ntebe ngaha none ubuhoho baroye hehe navuga ko batunze umutekano tutakibabona
nimuturabire ko yabatwe twaronge ko yabatukirikanire ubuzima bwa bene wacu iyo baroye
bivanye n'ukuntu igipolisi cyo ngaha kitariko kiradukorera neza igipolisi tugira gutya tukabona baje gutora umuntu utazi n'icyaha afise abasungusungu baduhaye baratugaya kandi aribo badufashije ibibazo turashaka aba chef de zone n'abamwenyekiti n'abanyumba 10 bivanye n'ukuntu twebwe umutekano wacu tubona udahagaze neza twebwe nyine nimba byabananiye twe twaramaze kubona yuko umengo twaragurishijwe.
Umukuru w'inkambi ya Mutenderi bwana Ngendabanka Pierre muri iyo nama yahumurije impunzi azibwira yuko byabaye bitazosubira. Uwo murongozi yemeje yuko ikibazo cy'umutekano kihari kandi ari kuriko abantu banyuruzwa bamwe muri bo batwagwa n'igipolisi kubera bakekwa guhungabanya umutekano mu nkambi ariko ngo ntibashobora kwiha ijambo kugira bavuge ibiri nyuma y'urukuta badashikayo. Bwana Pierre yemeje ko bariko barakomeza gutabaza ababakuriye gukemura icyo kibazo.
Turizera yuko bizogenda neza ibyabaye bitazosubira kuko twaramusabye nyakubahwa kw'intonde zokwirikizwa nimba ari ufise ikibazo bisabwa kwarengutwa bazokwikora ku batware nk'uko byahora biba. Hari n'abandi benshi batwaye barabahanye nta muntu yagwanye kubera twaramenye atabo bantu batwawe nanaka bari mu gipolisi cyangwa mu butungane byagenze uku nta ngorane byateye. Twirinde aba bantu bagomba kudutobera umutekano kuko hari ibintu abantu bamwe bariko bagomba gukora bishobora kutuzanira kaga. Abenshi mbere ukazawumva ngo nta mwana ndiza je nta ngorane none utagira umuryango reka kononera abafite imiryango bashobora kugira ingorane none rero twubahane twubahe n'abatuganza kuko abarundi twamye tubeshwaho no guca bugufi nta bushobozi dufise bwo kwigwanira nk'impunzi. Umuntu yumva ko yokwigwanira agahangana turi hano ubwo bushobozi ntabwo afise n'ukwirenda n'ukugomba guta abandi mu kaga.
Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi
ya Amerika.
Ahani yo turangirije makuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri aka kanya dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma nafasi gebeye ko yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije wa yahagarariye ni Frederic Nkundikize kuri mikromari kumwe na Fidel Niyongabo kugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.